İri Necmi Cemerik. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse nshuti mwese muduteze amatwi. Uwo munsi ni ku wa mbere itariki 13 z'ukwezi kwa kane umwaka w'2018. Uri kumwe na Fidel Niyongabo.
Amazi ni menshi cyane, ntarashobora gukama. Amazi menshi ari mu mazi kabisa, atwaranye mu macungu. Amwe amwe twashoboye kuraba ukuntu yaranje turimukira ahandi hantu mu zindi ngo. Ibyo ni byinshi, nta n'ukuntu twiyaru kuko nta gitigi dufise.
Abo n'abanyagihugu bageramiwe n'umuzurane w'amazi muri zone buterere mu gisagara cya Bujumbura. Iyo nkuru n'ayandi makuru tubafitiye ku gitero cyagizwe n'inteko zijeje umutekano muri Uganda kubikekwa kuba banyuruje abapasoni n'abana mu musigiti ku murwa mukuru Kampala. Hamwe n'igikombe cya Sekafa cy'abatarenze imyaka 17 icyarangiye ejo ku munsi w'Imana mu Burundi. Hamwe n'ihiganwa mpuzamakungu yo gusiganwa ku maguru rizoba mu Rwanda mu kwezi kuza. Izi nkuru rero turazigaruka ko mu kanya gatoya. Mari imbere yaho reka tubanze tubashyize amakuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe na mugenzi wacu Oriane Itangishaka. Waramutse Oriane, umwanya ni uwawe.
Ezura koze cyane kugera niyo ngabo makuru avuga hirya muri Mexico cyangwa muri Asia mushikiranganje w'Amerika mushasha ajijwe imigenderanire n'amahanga yashikirije amajambo akomeye mu rugendo rwiwe rwa mbere kuva ashyitse mu mabanga yiwe ku munsi wa kane. Mike Pompeo yarayatanguye ingendo mu bihugu by'Abarabu bicuditse na Amerika. Ibyo bihugu bikaba ari Arabie Saoudite, Israel na Yordania. Pompeo yahereye i Riyadh ku murwa mukuru wa Arabie Saoudite. Pompeo yavuze ati Iran irahungabanya umutekano w'akarere kose, ishigikira imigwi y'abitwaje ibigwanisho hamwe n'abagizi b'iterabwoba. Ati kandi niyo ironsa ibigwanisho abagwanyi b'abahuzi bo muri Yemen, kandi ishigikiye leta y'abicanyi ya Assad muri Siriya. Pompeo yongeye ko avuga ko Amerika ishobora kutazoguma mu masezerano yapfundise n'ibihugu bikomakomeye ku isi yerekeye umugambi wa Iran wo guhingura ubumara bwa nuclear mu ntumbero yo guhingura ibigwanisho ruhonyanganda. Ibikumu byo kubandanya ayo masezerano byimirijwe gushigwa ko itariki 12 z'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka. Pompeo yavuze ati tugiye kubandanya gukorana n'ibihugu bya Buraya bicuditse na Amerika kugira duhinyanyure ayo masezerano, atariko nibitakunda umukuru w'igihugu yavuze ko azocakura Amerika muri ayo masezerano. Andi naho umushikiranganji w'Ubushinwa ajijwe imigenderanire n'amahanga Wang Yi yiteguriye urugendo mu gihugu kibanyi cya Korea y'Epfo muri inondwi. Ugo rugendo ruje inyuma y'inama y'imbonekarimwe iheruka kuba hagati ya Korea ya Ruguru na Korea y'Epfo yahuje Perezida Kim Jong-un na Perezida Moon Jae-in. Ubushinwa bumenyesha kandi ko bwiteguriye kwitaba ubutumwa bwa Korea ya Ruguru ku itariki 2 na 3 z'ukwezi kwa gatanu. Ejo ku munsi wa Mungu abategetsi ba Korea y'Epfo bavuze ko Perezida Kim wa Korea ya Ruguru yiteguriye gutumira abahinga n'abamenyeshamakuru bo muri Korea y'Epfo na Amerika kugira babe ibyabona aho igihugu ciwe kizokugara icese ihinguriro ry'ibigwanisho ruhonyanganda bikoresha ubumara bwa nuclear mu kwezi kwa gatanu. Abanditsi mu biro vya Perezida wa Korea y'Epfo bavuga ko Perezida Kim wa Korea ya Ruguru yavuze mu majambo yiwe ati naho Amerika yamye mu mateka yayo yinuba Korea ya Ruguru, nitwatangura kuganira nabo bazobona ko ntari umuntu ashobora gukoresha ibigwanisho ruhonyanganda vya nuclear kuri Korea y'Epfo canke hakurya y'inyanja ya Pacific ku butaka bwa Amerika. Dukubitse muri Afrika naho radijwe rya Amerika isamiranire Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Umukuru w'igihugu cya Nigeria Muhammad Buhari yiteguriye kubonana na Perezida wa Amerika Donald Trump kuri uno munsi wa mbere i Washington. Abategetsi babiri biteguriye kuganira ku kibazo cy'ibitero by'iterabwoba hamwe n'iterambere ry'ubutunzi muri Nigeria, igihugu cya mbere gifise abanyagihugu benshi muri Afrika. Nigeria igizwe n'abanyagihugu 2,200,000. Nigeria imaze igihe ihanzwe n'ibitero by'umugwi w'iterabwoba wa Boko Haram watanguye ibitero byawo haciye imyaka 9. Uwo mugwi ufise umugambi wo gushinga leta y'idini rya Kiislamu. Abantu ibihumbi n'ibihumbi baramaze kwicwa, abana b'abakobwa majana n'amajana baranyuruzwa. Uwo mugwi w'iterabwoba wagiye ukomera ukajabuka no mu bihugu bibanyi n'akarere k'uburengero bwa Afrika ka Sahel. Mu mwaka uheze leta ya Trump yemereye imfashanyo y'amamiliyoni amajana 600 y'amadolari igihugu cya Nigeria. Ayo mafaranga yaragenewe kugura indege zo mu ngwano zigezweho akazofasha igisirikare cya Nigeria kugura ibikoresho byo kugwanya Boko Haram n'abagwanyi baharanira leta ya Kiislam. Izofasha kandi kugura ibyuma byo kugwanya ikoreshwa ry'ibiyayurabwenge, ibikoresho byo gusuzuma igurishwa ry'ibigwanisho n'abantu mu buryo butemewe. Uwo mugambi wa Amerika washizweho na wahagaritswe nako murantunga umugambi wahagaritswe na leta ya president wa Obama yari yagirije igihugu cya Nigeria kuba cyararenze ku mategeko mpuzamakungu kikaba cyaranzwemo ihonyangwa ry'agateka ka muntu. Andi naho ejo ku munsi wa Mungu igisirikare cya Syria cyararashe ibigwati bitari bike biri mu buseruko bw'uruzi rwa Euphrates imbere yuko abagwanyi ba Syria Democratic Forces bashigikiwe na Amerika bavyigarurira. Byatangajwe n'ikinyamakuru cya leta ya Syria ejo ku munsi wa Mungu. Abagwanyi ba SDF Syrian Democratic Force bayobowe ahanini n'abaroveri baba Kurd bazwi nka YPG bamenyesheje ko umunsi wa Mungu.
Urakoze Oriane ku makuru uhejeje kudushikiriza. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Amakuru iyo mu karere k'ibiyaga binini mu Burundi amazu agera ku majana 3 niyo yasambuwe n'imyuzure kuva ku muhingamo wo ku munsi wa gatandatu muri zone buterere mu gisagara cha Bujumbura. Ibiharuro bifata kibanza bitangwa n'abajejwe intwaro. Imiryango ubu iri mu kangara tete ikaba isaba imfashanyo yihutigwa. Ninguru imenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Evariste Nzikobanya.
Uruzi mutimbuzi rwarataye inzira ku muhingamo kuri uyu wa gatandatu rwisesa mu ibarabara riva mu gisagara cha Bujumbura rigana ikibuga cy'indege cha Bujumbura. Kuri w'Imana imodoka ari ntondo amakinga n'amapikipiki ntivyarengana. Iruhande y'iryo barabara iyo nyuzure yateye mu mazu yo mu makaritiye ya Kiyange na Miroir ya zone buterere. Abayanze n'Ijwi rya Amerika mu bahuye n'ivyago ndibagira chefo cyaruguru.
Amazi ni menshi cyane ntarashobora gukama. Amazu menshi ari mu mazi kabisa hatwaranye mu macungu amwe amwe twashoboye kuraba ukuntu twiyaranje turimukira ahandi hantu mu zindi ngo ariko geza no munsi turabona ngo tuza kurara he uko nubwo turabona nubwo menga imvura yashobora kugumanya no mwanya.
Ibyo neka ni byinshi nta n'ukuntu twobiharura kuko nta gitigi dufise. Amazu yarahenagutse menshi urabona n'abene gihugu uri kwatereza amaso hirya ubona ko amazu yose yarabomotse. Kandi uri kuraraba hirya no hino ni ibintu wibonera sagatishwa muri n'ibyo ubona.
Amabarabara yinjira muri karitsiye Kiyange yahindutse ibiyaga harengana gusa imodokari zitaramutse. Muri ayo harimo irya 12 abakenyezi bahora bahadandariza ivyamwa n'imboga bimukiye mu burengero bw'ibarabara rije ku kibuga cy'indege cya Bujumbura. Undi mukenyezi ni umwe muri bo.
Ubuzima bugiye guhagarara na hano twara dukura gafuka abana kabafungurira none kazi karahagaze. Ntaho tufise tudandariza twateretse twabuze abadushorera abuze na kimwe ha twajunja raye ntacho dufashe na kimwe.
Umukuru wa karitsiye Kiyange avuga ko izaraye bishitse kwabaye gufata minenerwe ibijanye no guhinzira uruzi mutimbuzi cyari bigize iminsi byibonekeza ko ruri mu guta inzira kubera imvura igwa ari nyinshi. Avuga ko abanyagihugu arongoye bari mu ngorane iruhande y'icokorwa kuruzi mutimbuzi. Patrice Sibomana sabiri mfashanyo yihuta abarongoye
twaze tubona ejo kumugoroba uruzi rwihaye inzira rumenye hahaniye twaga twerekana namwe twabereka niho gwacu rucinzira cyarurinjira mu gisagara cyabe turacihuta bo dukora muno mwanya nuko hoza imashini ikugara rya ruzi ko naro n'uburo magwinjira kubwinshi kubyo n'agashika sigaye kavuga soga kose kigira kabiri bakaraba imijyango yagize ingorane ko nimishi cyane tashana kuyiharura ko haratari n'ubwo no kwinjira ko n'uruzi gose bakatiye mu gisagara kugira ngo barabareshobo yifashishe imwe irara mu barabara yindi bahanye ndara mu kimo mijyango abandi babari mu masara y'amanama niyo batwabaraje zo kino sare hari n'abatarafungura amatoilete yaraduze abantu turi mu mucafu gusa turashaka reko leta wowe safisha cyangwa fasha kubyerekeye isanga rya rero dushikiye ko iyo bica koze nandi atagikozwe zone buterere yose iratwagwa n'ibuga cy'indege cha Bujumbura atatwagwa kwezi no munsi
hamatagikozwe kugira uruzi mutimbuzi rukatishirizwa handi amazi yarwo ashobora gushika mu yandi makartie y'igisagara cha Bujumbura umwigisha wa kaminuza yanonosoye ibyihindagurika ry'ibihe ni wabivuga Professeur Bernard Sindayihebura yari yishikiye kuri no w'Imana mu buterere
ni kuri yizeye urumva byanteye ubwoba cyane kubera kuko ntangwe kubona inzu zabamagonitse ni nk'imetro 400 uvuye kubibabara N5 uruzi rero ubu rwarataye inzira kandi ndizo subira mvuba aho gahororuca nibaza yo rero yuko ivyihutirwa cyane cyane bikwiye kwihutirwa vo saba guverinoma y'u Burundi ikabwira entreprise ariko akora nka Sogea Sastom Jetra n'izindi zose ziko zirakora kugira ngo bazibire kuko bitagizwe vuba nibaza yuko ngahe ujumbura ko muri karate cyane cyane asiatique kuko ubu nyine mvuyeyo amazi yarageze kuri sifara urumva rero arashobora gushika no muri karate asiatique hanyuma inzu zikabananya zibumagurika
imyuzure y'uyu wa gatandatu muri zone buterere igikurikira iyo ku munsi wa mbere w'inondwi yari yasambuye amazu arenga ku ijana muri karitsiye ya Buterere ya kabiri Bujumbura Evariste Nzikobanya nka Ijwi rya Amerika
muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika
kandi mu ntara y'Inga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura
ngende hano Kampala Uganda
Jende mkisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose. Haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Mubandanya kumviriza Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Inzego zijeje umutekano z'igihugu cya Uganda zishye abantu babiri bikekwa kuba banyuruje abapfasoni n'abana mu gitero cyabaye mu masaha ya kare ku munsi wa gatandatu. Izo nteko zatabaye abana 94 bavuga ko bari bagizwe imbohe mu musigiti ku mwa mukuru wa Uganda Kampala. Inkuru yateguwe n'umumenyeshamakuru Alima Atumani ari Kampala tukayishikizwa na mugenzi wacu Claude Ganza Munyamagana.
Inzego z'umutekano muri Uganda ziravuga ko zateye muri yombi abantu 36 nyuma y'igitero zagabye ku musigiti uri mu nkengero z'umurwa mukuru Kampala. Igipolisi cyagabye iki gitero kimaze kumenya ko abakekwaho kuba inyuma y'ibikorwa byo gushimuta abantu bari muri uwo musigiti. Umuvugizi w'igipolisi cya Uganda Emiliano Kayima ati:
"Uganda Police Force in a joint operation with its sister security agencies."
Igipolisi cya Uganda cyagabye igitero ku musigiti wa Usafi urahitwa Kisenyi mu murwa mukuru kibohoza abagore 18 n'abana 94 bakomoka mu bihugu binyuranye bose nta wakomeretse. Babiri mu bari babafashe bugwate twabishe nyuma yo gukomeretsa bikomeye umwe mu bapolisi bacu. Igipolisi cyasanze intwaro nyinshi mu musigiti zirimo imbunda, icumu n'umuheto n'imipanga 23 itya ya mugi yombi. Uyu musigiti wa Usafi wahise ufungwa. Ministre w'umutekano General JJ Odongo asobanura icyatumye bagaba igitero yagize ati:
"We take strong exception that places of worship should be used."
Twitwararika ahantu hasengerwa twizera ko hatakorerwa ibyaha. Birababaje kuba byabereye mu musigiti. Iyo abakekwa twahigaga batinjira mu musigiti ntitwazaga rwose kwinjiramo, ariko nta mahitamo twari dufite. Ministre Odongo yamaganya amakuru yavugaga yuko hari abana 12 baguye muri uwo mukwabo. Yavuze ko bagiye gukora iperereza ngo hamenyekane impamvu abo bana biganjemo batari abagande bageze muri uwo musigiti. Yavuze ati:
"Some look like children from Rwanda. We are going to ascertain how many. Some look like children."
Bamwe bona basa nk'abanyarwanda, tugomba kumenya ngo ni bangahe. Abandi basa nk'abarundi, nabo tugomba kumenya umubare wabo. Abandi bo ni nk'abanyakenya, ni inshingano zacu kumenya impamvu ababana bo mu bihugu binyuranye bari mu musigiti ubwo twakoraga umukwabo. Uganda yugarijwe n'ibikorwa by'ubushimusi bw'abantu aba bafata bugwate babasaba ihungurane y'amafaranga nyuma bakanabica. Polisi iracyagowe no guhagarikira ishimutwa.
Ijwi ry'Amerika, amakuru mu munota umwe. Namakuru ya video kuri telefone igendanwa.
Naya bonante.
Biroroshye cyane. Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefone yawe kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu. Ni video y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri Afurika.
Masegonda 60.
Yego, nta handi wayakura uretse ku ijwi rya Amerika.
Radio ijwi rya Amerika i Washington DC. Makuru yerekeye inkino mu karere k'ibiyaga binini dutanguriye mu Burundi, aho ihiganwa rya sekafa ry'abana bari munsi y'imyaka 17 rimaze iminsi ribera mu Burundi ryarangiye ejo ku munsi w'Imana. Igikombe cy'uno mwaka w'ibihumbi 2018 cyatahukanywe n'igihugu cya Tanzania inyuma yo gutsinda Somalia y'ibitsindo 2 ku busa. Nyuma y'urukino kakanyamuneza kadasanzwe ku bakunzi b'umugwi wa Tanzania, ariko abakinnyi ba Somalia nabo bavuga ko batari biteze ko botera n'ino ntambwe bagakina mu rukino rwa nyuma. Umumenyeshamakuru w'ijwi rya Amerika Fidel Antoine Salimana yarakurikiranye irangizwa ry'icyo gikombe cya Sekafa ku bana bari munsi y'imyaka 17.
Naivuri torejuru kino guno musi abarurizi bari baje baruzura ikibuga cy'umupira w'amaguru kitiriwe Ingoma kiri mu gisagara cya Gitega. Abarurizi b'abarundi bari bicayemo imigwi ibiri, bamwe bari bashigikiye umugwi w'igihugu cya Tanzania, abandi bashigikira umugwi w'igihugu cya Somalia. Urukino rurangiye Yusuf Mosi ajeje amahiganwa mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi FFB yagize icyo avuga ku rukino bwo kurangiza inkino za Sekaf.
Babona kubera yuko bamaze imyaka itari mike bitegura kugira ngo bashoboye gushika ku ntambwe nk'iyi mubona. Uyu mugambi wa utangiye kuva mu mwaka wa 2012 n'abana batoya cyane bagifite imyaka 10, mugabo murabona yuko ubu ari abana batanguye kumira kabuye k'abagabo. Ni kuvuga rero mu myaka iza ekipe ya Tanzania uzaba ufite umugundi mwiza. Icyo twashoboye gukuramo nuko nuko mu bizi by'inkino ziri mu myiteguro y'inkino zo gukura namwo kugira ngo dushobore kuronka imigwi ibiri izoserukira umugabane wa Sekafa mu nkino z'igikombe cya Afrika z'abana batarenza mu myaka 17 mu mwaka uza. Rero muri rusange inkino nka zose zagenze neza cyane, kuko urukino rwa nyuma mwabonye wari uteye igomwe cyane, kandi turibaza yuko bizonatuma dushobora kuronka ingoga zo gutegura izindi nkino.
Byabaye ubwa mbere inkino mpuzamahanga ibera hagati mu gihugu cy'u Burundi. Bamwe mu banyagihugu bo mu ntara ya Gitega bavuga ko baryohewe cyane kubona n'urukino rurangiza iganwa rya Sekafa rubera mu ntara ya Gitega. Haba dandaza bo mu ntara ya Gitega, abakinnyi basanzwe bakinira muri iyo ntara, ugwaruka wo muri iyo ntara iri hagati mu gihugu cy'u Burundi bose baremeza ko izo nkino zagize icyo zibasigira.
Amahoteli yacu cyatera imbere, kagara cyacu kikaboneka yuko se ibintu byinshi cyane, kandi dufite stade nziza kanamenyekana no mu makuru ngo kubera haza abantu bakuru bakuru batanduka, abadandaza bato bato bakironkera utuntu boshora mu bantu bakaronka karaso ku uyu munsi. Ibintu nkije n'amaresitora yararonka abakiriya. Abarongozi b'intara nababwira yuko kandi tubasaba yuko bo kwano badusabira inkino nk'izi, kubera ziradufasha yuko tumenya abantu abakinnyi benshi cyane, mbese n'intara yacu igatera imbere kubashitse gumironka.
Akamaro rubaje waranzaniye ni kenshi kunerima narabonye amatala y'amaekipe yajava mu bindi bihugu. Yego, narabonye ukuntu bakina. Yego, ndabona ko hari akarusho
ama condition physique ama entraînement bagira ukabona ko arakandi kantu basumbije equipe zino mu Burundi n'ukuntu babafashe n'ukuntu babitaho
ufuri zino nkino twazibonye neza cyane zari nkino zitunganejwe neza gose inkino ziryoshye cyane ukuntu babyitwayemo byari ibintu bishemeye gose bijanye n'iterambere abajene benshi barashoboye kuba engagé muri ibintu barafasha barangira byara tunze ko baronka naya gasabuni barafashijwe gose twembo tubona yuko n'ukuri iki kibuga kidufitiye akamaro gakomeye cyane.
Ahmed Ahmed arongoye ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Afurika CAF yashimiye Reverendo Ndikuri yarongoye ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi FFB kuko niryo higano ryatunganijwe mu kumushimira yamuha igikombe cy'iteka atavuye mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku mugabane wa Afurika CAF. Igikombe cya Sekafa by'abana bari munsi y'imyaka 17 cyo mwaka w'2018 cyarangiye ku intsinzi ya Tanzania ikurikirwa n'igihugu cya Somalia mu rukino rwo kurondera ikipe ya gatatu gwabera ingozi. Ku munsi wa gatandatu Kenya yatsinze Uganda ibitsindo 4-1. Iyo ntsinzi yacishije Kenya ku kibanza cya gatatu, Uganda butandika ikibanza cya kane. Naho igihugu cy'u Burundi cyatunganije nkino cyatashe bugica kuko cyasezere iganwa mu ikurana mu ryambere. Igitega Fidel Antoine Sabimana ku bw'iji Amerika.
Dukubitire mu Rwanda naho dutega amatwi Jean-Claude Munyandinda atubwire ku higanwa mpuzamakungu yo gusiganwa ku maguru rizoba mu Rwanda ku itariki 20 z'ukwezi kuza kwa gatanu.
Mu mukino wo gusiganwa ku maguru ku itariki 20 y'ukwezi gutaha kwa gatanu hani Kigali hazabera isiganwa mpuzamahanga ngarukamwaka maraton yitiriwe amahoro. Kwa kane w'icyumweru gishize Ministeri ya Siporo n'Umuco ndetse n'ishyirahamwe ry'imikino ngororamubiri mu Rwanda batangije ku mugaragaro ibikorwa byo kwitegura iri siganwa. Emmanuel Bugingo, umuyobozi wa siporo muri Ministeri y'Umuco n'Imikino, arasobanura intego nyamukuru z'iyi marato mpuzamahanga.
Iyi maraton icyo tuba twitezemo nuko abanyarwanda abahungu n'abakobwa bayegukana. Ibira ishema ry'u Rwanda, ibyo bihembo biba byateganijwe ntibigende muri Kenya nkuko byakomeje kugenda. Hari abatangiye kugenda bushize domi maraton y'abakobwa Salomera yegukanye, maraton y'abahungu ntawe ari wayegukana full marathon. Turifuza ko abanyarwanda bayegukana, nicyo tuba twifuza. Ikindi cya kabiri nuko iyi maraton yitabirwa n'abantu benshi. Marato zindi ku isi zitabirwa n'ibihumbi byinshi bigera no muri 100. Twebwe ushize byari 600,000. Ubusore ufite target yo kugera ku 8, ariko abanyarwanda ni 10,000,000 na zingahe turifuza ko imihanda ya Kigali yazimagira mu gihe marato yabayeho. Twifuza ko bitabira ari benshi, ariko cyane cyane abanyarwanda bakegukana imyanya ya mbere na biriya bihembo.
Bugingo avuga ko usibye kurushanwa no guhatanira ibihembo, iyi marato y'amahoro ifite ibindi bisobanuro.
Iyi maraton niyo ya mbere cyangwa niyo nimwe yonyine yitirirwa amahoro ku isi. Iyo maraton rero yitabiriwe n'abanyamahanga benshi baza bakurikiye icyo ngicyo. Baza bavuga bati u Rwanda ni igihugu cy'amahoro. Uretse no mu Rwanda amahoro mu Rwanda ni n'igihugu kigira uruhare mu gutuma amahoro agarurwa cyangwa bungabungwa mu bindi bihugu ku isi aho bayabuze. Umunyarwanda yakwiye kugira iryo shema ryo kumva ko turi igihugu gifite amahoro muri Afurika ku isi, ariko tukaba dufite n'uwo muco wo gusakaza umuco w'amahoro. Ni ishema ku banyarwanda aho ubona abantu byabananiye bakavuga batanyarwanda nibaze badufashe turi uko twagarura amahoro. Icya kabiri uko abo banyamahanga baza kwitabira iyi marato bakurikiye amahoro ari ku isi, abanyarwanda bakwiriye kubibonamo avantage. Niba abanyamahanga iyo baje bakenera serivisi, bakenera transport, bakenera aho baryama, bakenera aho bafatira ifunguro restaurant, bakenera aho bafatira icyo kunywa, umunyarwanda nawe bari bujungukiremo. Nuvuga ngo uko yitabirwa n'abantu benshi baturutse imihanda yose bakurikiye amahoro, ni byiza ko umunyarwanda yumva ko nagomba gukomeza wa muco w'amahoro tugatanga serivisi nziza kugira ngo abagenda baza kwitabira marato bagende biyongera. Uko biyongereye niko hari akantu kinjira mu Rwanda, ibyo abantu bakora nabyo bikatera imbere.
Ku nshuro ziheruka muri iri siganwa hakunze kugaragara amakosa no guhuzagurika bya hato na hato mu mitegurire. Umuyobozi w'ishyirahamwe ry'imikino ngororamubiri mu Rwanda Fidel Mubirigi arizeza abantu ko ibyo ngibyo bitazongera.
Ingamba zarafashwe kuko abantu bigira ku makosa kandi ibyo byose byabaye recorded. Uvuga ngo amakosa yakozwe ntashobora gusubira gukorwa, kandi tukazirinda ko hari n'amashya yakora. Ziyambaza abahishozi benshi kandi bari qualified now. Tuziyambaza abantu bayobora abantu ku buryo bwose iki kibazo cyo gukora aho utagomba gukora, byaba gukora hato cyangwa aharengejeho bitazasubira.
Tunyarukiye mu mupira w'amaguru, shampiyona y'icyiciro cya mbere yarakomeje mu mpera z'icyumweru gishize. Icyagaragaye ni uko hari amakipe arimo kugaragaza ko ataratezuka ku ntego yayo yo kwegukana igikombe uyu mwaka. Ayo makipe ni Kiyovu Sport yatsinze Miroplast ibitego 2-0, Rayon Sport yandavuje Bugesera FC ikayitsinda ibitego 5 byose ku busa, na AS Kigali yatsinze APR FC ibitego 2-0. kugeza ubu ku rutonde rw'agateganyo nyuma y'umunsi wa 18 w'imikino ku isonga ku mwanya wa mbere hari AS Kigali ifite amanota 35 ya kabiri ni APR FC ifite amanota 34 ku mwanya wa gatatu hakaza Rayon Sports nayo ifite amanota 38 Kiyovu Sports ni ya kane ifite amanota 32 ku mwanya wa 16 ari no wa nyuma turahasanga ikipe ya Miro Plus yo kwa Mironko Igikondo ifite amanota 13 n'umwe w'ibitego 18 yari Claude Munyandinda I Kigali
ya Amerika rirabashikiza ivyimviro bitandukanye ku bibazo bitari bike mugira mwumvirize ijambo ry'intanga marara ribashikiza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika
Perezida Donald Trump aherutse kuganira na Minisitiri w'Intebe w'Ubuyapani Shinzo Abe wari wamusuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bari bahuye ku nshuro ya gatatu bombi bamaze kugera ku rwego rw'ubucuti bukomeye kandi bafite umugambi wo gukomeza kurushaho umubano hagati y'ibihugu byombi inama hagati ya Trump na Abe yabaye kandi mu rwego rwo gutegura guhura hagati ya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'umuyobozi w'ikirenga wa Korea ya Ruguru Kim Jong-un mu by'ukuri ikibazo cya Korea ya Ruguru nicyo cya mbere cy'ibanze Trump na Abe bunguranyeho ibitekerezo Perezida Trump yashimye cyane uruhare rukomeye rw'Ubuyapani mu nama ya Trump na Kim Jong-un izinjira mu mateka niramuka koko itanze umusaruro ugaragara. Yasezeranije kandi Abe kwa azasaba Koreya Ruguru gukemura ikibazo cy'Abayapani ishimuta. Trump na Abe bashimangiye ko intwaro za kirimbuzi zigomba gucika burundu muri Koreya Ruguru ku buryo buhoraho isi ishobora kubigenzura no kubyemeza koko. Bemeranijwe ko igihe bitaragerwaho isi igomba gukomeza kota igitutu gikomeye Korea ya Ruguru. Ubuhahirane ni ikindi Trump na Abe baganiriyeho. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ihorana igihombo hagati y'ibintu igura n'ibyigurisha mu Buyapani. Abategetsi bombi bafashe umwanzuro wo kongera imishyikirano kubirebana n'ubucuruzi n'ishoramari kugira ngo ibihugu byombi bigere ku kinyuranyo kingana. Perezida Trump yatanze icyifuzo cye ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubuyapani bigirana amasezerano mashya hagati yabo bombi gusa aho kugendera ku masezerano ahuza ibihugu byinshi twavuga nk'amasezerano y'ubuhahirane hagati y'ibihugu byose bituriye inyanja ya Pasifika. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yarangije kuyasohokamo. Perezida Trump na Minisitiri w'Intebe Abe bashimangiye kandi ko ubwisanzure ari ngombwa mu kigobe cy'inyanja y'Abahindi na Pasifika. Perezida Trump yasobanuye ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika itazatezuka na gato ku mugambi wayo wo kurengera Ubuyapani. Abategetsi bombi bashimangiye ko ibihugu bituriye amajyepfo y'inyanja y'Abashinwa birimo n'Ubushinwa nyine ubwabwo bikwiye kureka kuyiyitirira ndetse bagahagarika n'ibikorwa bya gisirikare bahakorera. Bombi bemeza ko ibiganiro ari byo nzira nyayo yo gukemura mu mahoro amakimbirane yo muri aka karere k'amajyepfo y'inyanja y'Abashinwa mu buryo bwubahiriza amasezerano y'umuryango w'abibumbye arebana n'amategeko agenga inyanja zo ku isi. Barangije ibiganiro byabo, Perezida Trump na Minisitiri w'Intebe Abe bavuganye n'abanyamakuru. Perezida Trump yarahashimangiye ati ubucuti hagati y'Ubuyapani na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntibwigeze bukomera kugera aha. Mu mezi aza tuzashingira kuri uyu mubano w'igitangaza tumaze kugeraho cyane cyane ko twembi twugarijwe n'ibibazo tuzafatanya gushakira ibisubizo.
Iryo ryari ijambo ry'intanga marara ry'abashikiza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Byashize byasi igihe cy'urubyiruko. Ubu urubyiruko rufite indoto zitandukanye. Ese urubyiruko rukora iki rutegura ejo harwo hazaza? Urashaka gusangira n'urundi rubyiruko icyo uteganya mu gihe kizaza? Kurikirirwa iby'urubyiruko mu kiganiro ejo.
N'urubyiruko twigire kuri ejo hacu hashize twubake ejo hatubereye. ikiganiro ejo gitegurwa n'umuryango ejo nyiramubande z'urubyiruko.
Ikiganiro ejo mugikurikira kuri radio Ijwi rya Amerika.
Nzuti mwese mukunda radio Ijwi rya Amerika, ikiganiro twa tubafitiye muri aka kanya haniho bigarukiye kuri mikro mwari kumwe na Afide niyo ngapo mwakoze kudutega amatwi, mubandanye mudukurikirana kuri radio yanyu radio Ijwi rya Amerika.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.